Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Milioneza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki ndwi y'ukwezi kwa mbere umwaka 2019 muri kumwe na Federica Nkurikije.
Nohera kuba kuru bajejwe inzego zihambaye muri iki gihugu benshi urabona ko babishaka kuvuga ikirundi muga ntibavuge mu kirundi bakavuga mu kirundi cy'akazuyazi cyangwa bakazivanga n'urundi rurimi.
Uyo ni Petero Karaveri mu Karabi umwigisha muri kaminuza anarongoye ikigo kijejwe imibano n'indimi mu ishuri kaminuza nderabigisha NS. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye uruhombo rw'amafaranga igihugu cy'u Rwanda cyatakaje kubera ibyaduka turazigaruka ku mukanya kari imbere. U Rwanda rwatangaje ko rwatakaje imiliyoni zirenga 200 mafaranga y'u Rwanda mu mwaka uheze kubera ibiza. Ayo mafaranga angana hafi n'igice cya 10 cy'amafaranga gikoresha ku mwaka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Sumutakabuye ari i Kigali mu Rwanda.
Ministeri y'ubutabazi yatangaje ko imyuzure, inkuba n'inkangu mu mwaka w'2018 byahitanye abantu 234, abandi 268 barakomereka. Iyi ministeri ivuga ko inzu 15,664 zasenyutse, hektari 9,412 z'imyaka ihinze zirangirika, naho amatungo 797 arapfa. Mu igenzura ryakozwe mu ture 15 mu gihugu hose twahuye cyane n'ibibiza byagaragaje ko agaciro k'ibyangijwe n'ibibiza ari miliyari 204 amafaranga akabakaba 1/10 cy'amafaranga ajya mu ngengo y'imari buri mwaka igihugu gikoresha mu nzego zose z'ubuzima. Habinshuti Philippe, umuyobozi ushinzwe gutabara bahuye n'ibiza muri ministeri ishinzwe ubutabazi, yemeza ko muri miliyari 204 zabaruwe hamaze kuboneka amagera kuri miliyari 9 gusa yo gukora yakoreshejwe mu byihutirwa.
Ariko tuvuga niba arimo ibikorwa mu bijyanye no kubaka amazu yasenyutse, ntabwo amazu yose yasenyutse ingengo y'imari yahise iboneka kugira ngo ahite yongera gutangwa. Habaretse iminsi tuvuga nk'ingengo y'imari ya miliyari zigera kuri 7 kugira ngo akize mu bijyanye n'amazu. Abantu bari bababaye cyane, badashobora no kwifasha, badashobora no kugira mbese n'umuganda wagira aho wera kugira ngo bashakirwe n'ibibanza aho gusubira mu manegeka. Ibintu nk'ibyo ngibyo haboneka ayo mafaranga arimo gukoreshwa ubu ngubu. Arumva hari abaturage bamwe bagiye bageza kwisanira gahoro gahoro, hari ibijyanye n'imihanda n'amateme byagiye bisanwa, nubwo harimo wenda ibitararangira gusanwa. Gusana ni ibintu nabyo bigenda, hari ibyo bisanwa bikarangira, hari ibitegereje ko waboneka ubushobozi, harimo n'ibizagomba gushyirwa mu igenamigambi ry'ibyuma gutaza kugira ngo bibashe gusanwa mu buryo.
Kugeza mu byangiritse byabaruwe ibyinshi ntibirongera gusanwa. Abaturage bahuye n'ibibiza bavuga ko bakomeje guhura n'ingaruka zasizwe nabyo.
Nuko wa muyaga wakoze itsembatsemba ryo gutsemba intoki, amapapayi yaramanutse yose, nta papayi uzongera kubona hano mu isoko. Mbese imyumbati byararangiye,
nta bigori, nta bitoki, byarangiriye hasi byose. Inzara irahari nyine hejuru y'ibyo bitoki n'ibigori byose byaguye.
Inzara izakwica, inzego z'ubuyobozi zikwiye kudufasha, namwe mukatuvuganira kugira ngo inzego z'ubuyobozi zidufashe.
Mu byihutirwa byagiye bikorwa haboneka ibikorwa byo gusana amazu y'abaturage rimwe na rimwe aba yarangijwe n'iyi mvura, ariko abaturage bagasanga hari ibindi bibaremereye, cyane cyane abari baritabaje amabanki mu buhinzi bwa abo. Ingero n'imyenda bagiye bafata muri banki bagura imbuto cyangwa amafumbire kugeza ubatibaza uko bizagenda ngo basohoke muri iki kibazo.
Dore ikibazo twahuye nacyo, ni ukuvuga ubu ubuzima burasa n'ubwahagaze, kandi kredi iyo uyifite uba witeguye kuzishyura mu mitungo ufite. None ubu biragenda bite? Tugiye guhemuka kandi twari inyangamugayo.
Dufata n'amafumbire, ibigori turabihinga, ibigori biradupfana kubera izuba. Icyo kintu ntabwo bari kukivugaho, kandi ayo mafumbire ni itegeko kuyishyura. Tukibaza ngo kubera ko izuba ryatse tuzishyura iki k'ibigori byadupfanye? Ikindi abantu twese ubukungu bw'abakene ni isuka. None rero byarasenyutse byose, ibigori byarapfuye, kandi bakatubaza ngo ifumbire tuzayishyure kandi twarakingishije ibigori.
Ubwo bigoranye kumenya igihe biza bizazira, leta yari yatangiye umugambi wo kwimura abaturage batujwe ahantu habashyira mu kaga, ariko leta igasaba abaturage nanone gusabwa gutura ahabugenewe, bakirinda kubaka mu manegeka. Asumta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze yasumta murundi naho ururimi rw'ikirundi ngo rushobora kuzimangana nk'izindi ndimi zo mu mihingo imwe imwe yo ku isi mu gihe atacokorwa byavugiwe mu kigo cha kaminuza ya leta y'u Burundi mu kiganiro kidasanzwe chatunganijwe kuri uno wa mbere na leta y'u Burundi hagarikiwe n'umushikiranganji wa kaminuza n'ubushakashatsi kiganiro cari gishingiye ku guteza imbere ururimi rw'ikirundi n'inkuru ya Evariste Nzikobanyanka umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika I Bujumbura
twifashishije na cyane cyane ubuhinga bwa none kugira dushishire ikirundi ku rugero rw'izindi ndimi
uwo ni umushikiranganji Gaspard Banyankimbona ajejwe inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ariko yugurura icyo kiganiro yari yaserukiye leta y'u Burundi yagitunganije mu ntumbero yo guteza imbere ururimi rw'ikirundi abanabandi babona ko rusa n'uriko rurazimangana abigisha ba kaminuza na cyane cyane bo mu gisata cy'indimi bari mu babibona Petero Karaveri Mukarabe umwigisha wa kaminuza anarongoye ikigo kijejwe imibano n'indimi mu ishuri kaminuza ndarabigisha NS ari mu bahamya ku kirundi kigeramiwe
rero turavye nabi ku munsi ururimi ruragenda nishire ku kibazo ati ururimi rw'ikirundi gwifashe kute muzindi haba mu mvugo nohera kuba kuru bajejwe inzego zihambaye muri iki gihugu beshi urabona ko babishaka kuvuga ikirundi muga ntibavuge mu kirundi bakavuga mu kirundi cy'akazuyazi cyangwa bakazivanga n'urundi rurimi umukuru w'igihugu hari itegeko yasohoye bijanye n'ingene ururimi rw'ikirundi rwovugwa n'izindi mi bijanye zivugwa mu Burundi nico bita academy rundi no kuvuga urugwego rukuru raba ingene ururimi rwokorwa n'ivyo nibirimwe mugabo ntirubirigwa bishikwa mu ngiro byo tegeko yarisohoye mu 2014 tubiraje mu ngiro ku mwami yo academy rundi yariho ngabo ntibi dynamique mu kuvuga uri kurumviza gena abantu bavuga ubumviza mu manzi bavuga amajambo yo tuziyazi nta jambo rikatsuye
bamwe mu batanze ivyigwa basanga koko ikirundi kigeramiwe n'indi mimva makungu nk'igifaransa n'icongereza kimwe mu vyofasha abarundi kubandanya bitwarari kuri rimi rwabo kavukire nuko gwoshirwa ku mbuga ngurukana bumenyi nka Google wirinyamitwe umuhanuzi ajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba najejwe ivy'ubutunzi mu kigo kijejwe gutuma tumana ko teyise ari mu batanze icigo
iyo ugiye kuri Google mu Faransa iramenya ahuri igaca iguha mu gifaransa wafata urugendo kaje mu Burusiya ukugura Google icabanza kakodenera mu Kirusiya kuko yibaza yuko uri mu Burusiya waje mu Bushino canka handi niko bigenda uri mu Burundi rero ikiguha indimi hari igifaransa hari ikirundi n'igiswahili ariko ugiye mu kirundi usanga ari kinyarwanda n'ukuvuga ko hari ikitarakogwa
uwundi muhinga yaje ava mu gihugu cha Canada ni ntafatiro Patrice avuga ko ikirundi gihanzwe nuko hari ibintu bimwe bimwe bitagira amajambo y'ikirundi vyitirirwa uwo muhinga yageze ni abarundi amajambo y'ikirundi yitiriye ibihimba vy'umutima
umutima uri mwudusaho tune udutwitwi tubiri n'uturombo tubiri maze iyo nyama ikaba mu gikiriza c'umuntu atumbereye n'ibere ry'ukubamfu muko umutima utera indi hagizi gutyo kabutere yamaraso mu ringa no mu mahaha habanza kuba ibintu bikurikira amaraso ashikira mu dutwitwi oreillette tukipfunyiranya amaraso abuzisaganiriza kihindira mu turombo ventricule natwo tugaca tuyashwiragiza mu miti kwiye umubiri wose canka amaja mu mahaha uko bigenda kose amaraso agenda garuka mu mutima mugabe kizi ico amaraso aturutse mu miti y'iburyo bw'umutima naye ari bubavu bwawo ntavangana na rimwe
ikindi kizingamitse ururimi rw'ikirundi n'abanyamahanga bakoronije Burundi ivyo vyemezwa na Jean Bosco Nzigamiye arongo ikigo Sebulabe kijejwe guteza imbere imico n'akaranga ari no mu batanze icigo
hari gice twageze ko ikibazo nk'abakoronijwe n'ababiriki kuko bagiye kuraba imibereho yabize ngaha mu Burundi bafite impamya bushobozi zidasanzwe biragaragara ko hari aho usanga mu bwonko bwabo hari gisata kijanye n'imibereho y'ababiriki gusumba kuba mu Burundi uno munsi rero ntituje guheza ubushakashatsi mugabo tuje gusemerera ngo mwebwe muri ku ntebe y'ishuri ikirundi ni cyane naho muri ko muraja mutari ko muri ga mu kirundi
bamwe mu bari bitabye ico kiganiro babwijwe ijya America ko bashima ico gikorwa cyatunganijwe na leta mu ntumbero yo guteza imbere no kugarukira ururimi rw'ikirundi cyo kimwe nabigisha bakaminuza nakindi basaba atari uko wese afite ica terera kugira ikirundi kigenda kagirire yo kizana muri kaminuza y'u Burundi kugira hagire igikozwe kiboneka amazi atararenye inkombe ibujumbura mu kigo cha kaminuza y'u Burundi Evariste Nzikobanyanka ijwi ijya America
Kira.
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 Kira. Ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Mu mugambi wo gukangura abanyagihugu kukiza cingora ya sida ijwi rya Amerika yemeje gusubira gutunganya ikiganiro kira citaho amagara y'abantu mu kiganiro dutanga uyu munsi turiheza ukuntu kibazo cikiza ca sida gite mu Burundi aho leta ishimishwa n'intambwe gikorwa cyo kurwanya ico kiza kigeze umwe mu bamenyesha makuru bashasha babashikiriza ikiganiro ni Francine ndiho kubwayo ari ibujumbura mu Burundi tumutega amatwi
igenekerezo rya mbere kigarama uko umwaka utashe amakunga arahimbaza umunsi yahariye kurwanya ikiza roho nyanganda sida Uburundi cyo kimwe n'ibindi bihugu burahimbaza uwo munsi uno mwaka ivyo biro ivyahimbarijwe ku mugwa mukuru Bujumbura ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bubicishije mu mugambi w'igihugu ujejwe kurwanya ico kiza bumenyesha ko bwishimiye intambwe igihugu kigeze ko mu kurwanya ico kiza ibiharuro bitangwa vyerekana ko ivyigwa vyakozwe mu mwaka w'2020 minindwi ibice bigera ku busa n'icenda kwijana vy'abanyagihugu ari byo by'abagendana umugera wa sida mu gihe mu mwaka w'2007 ivyo biharuro byari ku bice bitatu kwijana buca hahimbazwa uwo munsi wahariwe kurwanya sida rishana imana irambona icegera cy'urongo uyu mugambi w'igihugu ujeje kurwanya sida yavuze ko ibisata byose by'igihugu byafashije kugira abashike kuri iyo ntambwe ishimishije avuga ko yamara ibikorwa bikiriho na cyane cyane mu bisagara kubera ko byibonekeje ko ariho hari bitigiri byinshi by'abandura igisagara cya Bujumbura kiza ubwa mbere ku biharuro 2.6% mu mitumba naho biri munsi y'igice kimwe kwijana muri ivyo vyigwa nyene urugero rw'abandura mu bakenyezi n'abigemera uri hejuru gusumba rw'abagabo abandura mu bagabo n'ibice ubusa n'ibice 6% mu gihe ivyo bitigiri bigwizwa na kabiri ku bakenyezi no kuvuga kimwe n'ibice 2% hari n'ibindi vyigwa vyerekana ko abakenyezi bagendana n'abagabo benshi abo bita abadandaza umubiri co kimwe n'abagabo bahuza ibitsina bari mu migwi ibangamiwe n'ikiza sida igisata kijeje kurwanya sida mu Burundi kiranavuga ko ibitigiri vy'abipimisha vyongerekanye aho mu mpera z'umwaka w'2017 bari ku miliyoni n'600,000 mu myaka iheze bari hagati y'405 icibonekeza ariko nuko igikorwa cyo kwipimisha gisa n'ikiraba abagore gusumba abagabo kuko hanini abagabo usanga barungika bo bubakanye kwa muganga nabo bagasigara ariko uko biri kose ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bubandanya bwishimira ibikorwa aho bigeze kuko ngo ubu n'abari ku miti batera biyongera ku bantu baba 82,000 bategerezwa kuba bayiriko abayifata barashika 62,000 leta y'u Burundi yemeza ko iriko irakora ibishoboka kugira ibigo bifashe bene abo bantu bigwizwe abantu ntibabe bagifata urugendo rurerure amashirahamwe canke ibigo bisanzwe vyariyemeje gukorera mu gisata cyo kurwanya sida nayo nyene aremeza ko bukebuke abantu bagenda baratahura ibijanye n'iyo ndwara bakiga no guhangana nayo berekana ko ibitigiri by'ababitura bibandanya vyiyongera iwabo ikibazo cy'uburyo akaba ari cyahanini kibabera intambamye mu mwaka w'2020 igihugu cy'u Burundi cyemeza ko kizoba cyashitse ku ihangiro cihaye aho abandura bazoba bake 90% y'abagenda no mugera bazoba babizi 90% y'abagendana bazoba bari ku miti 90% abandi nabo bakazoba bageze ku rugero aho mugera utazoba kiboneka cyane mu mibiri yabo iyo ntumbero wikazoshika gutuza Burundi uwo mugera cyo kimwe n'ibindi bihugu mu 2030 ariko rero intambwe iracari ndende ngo harakwiye intererano y'umuntu wese kugira igihugu gishobore guhangana n'ico kiza Francine ndio kubgaye Bujumbura kubwijwe rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Arakoze Francine ikiganiro cejo kukiza cha sida muzo gishikirizwa n'undi umenyesha makuru mushasha Jean-Claude Shimirimana azohora akorera mu ntara zo mu buseruko bw'u Burundi.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Kuri wa mungu komisiyo y'amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatirizwa gutangaza biharuro vy'agateganyo vy'ivyavuye matora yabaye ku itariki 30 y'ukwezi guheze kwa 12 mwaka wa 2018. Ivyo ntivyabaye ahubwo ico gikorwa kimuriwe muri indwi. Iyo komisiyo ivuga kwiriko irabandanya kwakira amajwi. Muri iki gihe kandi amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ibihugu bikomeye birabandanya kugaragaza amakenga kugutebesha gushira ahona ivyavuye matora bishobora guteza uruhagarara mu kanya gaheze. Mugenzi wa Chedi Rwema yaganiriye na bamwe mu nararibonye mu vyereke politika ya Kongo zirimo Delphin Rukumbuzi nta nyuma umuhinga mu bijanye na politiki ya karere akaba ariko aranonosora ivyigwa vya doktora muri kaminuza ya Rotterdam mu Holland hamwe n'abanyamategeko Innocent Segihobe na Claude Munda Munezero. Maître Segihobe asanga komisiyo ikwiye guhabwa umwanya ukwiye kugira ngo itorokanye ivyavuye mu matora vyose. Reka tubatega amatwi.
Kongo murayizi ni igihugu kinini cyane, ni Kigali, ibibazo by'imihanda, dufite ibibazo nyine bya transport, haba aerienne cyangwa se terrestre. Ni ukuvuga yuko aho amatora yakorewe hose ntabwo birashoboka ko ayo matora agere kuri Komisiyo Nasionale i Kinshasa. Niko kazi karimo gakorwa ubu ngubu, na niyo mpamvu nyine impamvu nkuru yatuma yuko ibintu bigenda bitinda gatoya. Ejo bundi perezida wa komisiyo y'amatora avuga yerekanye ko muri province ya kera yo muri Equateur ariho hari ibibazo byinshi, ariko hari izindi za province kugira ngo yavuze ko comptage imaze kugera muri 50% cyangwa 53%. Ni ukuvuga ko hari izindi province, ariko province nini muri rusange ni province ya Equateur. Niyo mpamvu ngari, niyo mpamvu nini, na ubundi abakongomani bose ko bari muri Congo bategereje n'amatsiko iyo barura ry'amajwi kenshi kuri perezida w'igihugu kandi nyine no kuri za kuri ba depute.
Maître Munezero, wumvishije ibyo mugenzi wawe avuze, arasa nk'uwunganira ibyavuzwe na perezida wa komisiyo y'amatora ko hakiri amajwi menshi atarabageraho, ariko nanone nk'uko nari nabivuze hari abamaze gutangaza ko umukandida watsinze bamuzi bari mu Kiliziya Gatulika, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangaje ko bakwiye gutangaza by'ukuri ibyavuye mu matora. Mwebwe ibivugwa na komisiyo y'amatora ndetse na Maître Segihobe, namwe ni uko mubibona?
Aya matora yaranze kugira n'ategerejwe kandi akaba aragiye ahura n'inzitizi nyinshi zatumye baba igihe zagombaga kubera. Bityo bituma abantu bibwira hari ko wenda atazaba, ariko byaragaragaye kuko ubwo butategekorwa bw'amatora bwari buhari yarabaye ejo bundi itariki mirongo itatu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize urangiye. Ibyo bintu rero ni ibintu byo gushimira, ibyo bintu ari ibintu byo kwishimira kuko ni uburyo iki gihugu cyacu cyagaragaje nanone kandi kuko ya gatatu ko igishaka rwose kwihutira demokarasi, kuko nubwo ibibazo byo kuorganiza amatora biba bikomeye bitandukanye atahamina byinshi, ariko bagaragaje ubwo bushake bwo gutera intambwe nubwo byagiye bitinda. Icyo kintu nyumva ari ikintu nagomba gahunda dusanaho ishimira ikindi itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bavuze ni byiza guhamagarira abantu gutangaza ibyavuye mu matora nibyo ariko ntekereza kuko ari nabyo bigenderewe nabyo bigenderewe ntekereza kuko ishobora gutangaza ibyavuye mu matora kuko niba bari kugenda bagashakisha uburyo kidahuza amajwi hirya no hino atari yabageraho ni uburyo bwo gushaka gutangaza kuko ikintu cyavuye mu matora.
Delphe Rukumbuzi, wumvishije ibyo abametre babiri bavuga, ahanini barasa nk'abavuga ngo reka duhe umwanya komisiyo y'igihugu y'amatora kugira ngo yitonde izatangaze ibyavuye mu matora, abantu bazaba bafitiye icyizere. Ariko nanone hari abakomeje kuvuga uko itinda ni nako abantu batangira gushidikanya niba koko ibyo izatangaza bizaba ari ukuri. Mwebwe mubibona gute?
Nagira ngo nibutse wende ikintu gitoya gituma hari ahantu batonza kunyuranya n'aba bamaze kuvuga. Nuko yari amatora yarakwiye kuba yarabaye mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2016 hashize imyaka ibiri. Iyi myaka ibiri ishize hariho gutegurwa kugira ngo aya matora azabe yarakozwe neza cyane kurusha uko yari kuba yarakozwe muri 2016. Ndemeranywa na bimwe bavuga by'uko Kongo ni igihugu kinini kitagira amabarabara, uburyo bwo kudeplasa ibintu aho amatora yabereye buragoye, biro z'amatora nyinshi zirenga 70,000, habayemo ibibazo bimwe byatumye yigizwa yinga ryose mu gihe yari kuba ku minsi 23. Ndetse mugabo urebye abantu benshi bari baratekereje ko no kuba atazaba, numva yari intambwe nziza yo gushimira komisiyo y'amatora kubera ko byibuza yagerageje hamwe n'uko abantu babibonaga byari bimeze ko yageze naho iza kuorganiza amatora kandi akaba yarabaye. Ariko icyo nari mvuze numva nza kunyuranyaho nabo icyo bavuga nuko mu gutegura kalendari y'amatora komisiyo y'amatora yari ikwiriye kuba yarumvise uburemere bw'ikintu igiye gukora, ntiyizeza abantu ibintu nk'ibona bitari bube mu gihe yabateganyirije ko bizaba. Ibi ni byo bigenda bikurura umwuka utandukanya abantu bagasipikira abantu bakavuga ibyo bumva bakeka ko byaba ari byo biri kujya kuba, nuko biterwa n'impamvu z'uko hagenda hahinduka mu mwanya bari bategereje ko bari bubone resulta z'amatora. Ndakeka ko Kongo ni igihugu kinini, komisiyo y'amatora izi neza uko giteye n'uko kingana, yari kuba yarafashe umwanya uhagije wo kuvuga ngo hagati y'umunsi amatora azobera n'igihe dukeneye n'igishaka kiba ari amayinga abiri kikaba cyagizwe ari amayinga abiri, ariko bakaba bazi ngo wa munsi w'iyinga rya kabiri niwuzura komisiyo y'amatora izotangaza ibyavuye mu matora. Kubikora muri wa munsi umwe byaranyuze no muri parikuru ndende yabayemo urusaku rwinshi, abantu bakeka ko Leta iyoboye idashaka kuorganiza amatora bavuga bya bindi byose, tekereza ko atari kubyari bikwiriye kuba. Ariko kandi ndakeka ko komisiyo y'amatora ikwiye guhabwa umwanya kandi akaba ari nayo yonyine ihabwa ububasha bwo gutangaza ibyavuye mu matora.
Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu. Reka duhere kuri Joseph wiriwe neza.
Turabona ko ibyo muri Kongo bijyanye n'amatora rwose ni inama yubera ni ko umuntu yavuga fatiye ko urabona ko Seni yavuze ko mu matora agiye kuba hari agace karimo ibibazo by'indwara ya Ebola n'umutekano muke, noneho ikavuga ko hari abaturage, abo baturage bo muri ako gace bazatora mu gihe azaba hagarutse umutekano cyangwa se na Ebola yacogoye, bagateganya ko bazatora mu kwezi kwa gatatu. Njyewe iyo nakwitegereza nkareba uko gutinza kutangaza uwatsinze amatora, Seni yaba ifite icyo nakwita rezo kubera ko iyo yahaye agaciro abenegihugu bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakavuga bati bazagize uruhare muri aya matora. Nkaba nshaka kubaza abo batumire, ese abo bantu bo muri ako gace bo barindiriye kuzatora mu kwa gatatu, ese ni haramuka atangajwe uwatsinze amatora ntibabyishimire ko bo batabigizemo uruhare bakajya mu muhanda bakigaragambya bo bizagenda bita akandi kabazo ka kabiri sinibaza ukuntu Kiliziya Gatolika yaba yarahise itangaza umuntu ngo wabuzwe ko yaba yaratsinze amatora kandi rezilita zabo bataratora zitaragerwaho. Ese ubwo nk'abo batumire babona iyo Kiliziya Gatolika gutangaza ko yo izo umuntu waba yaratsinze amatora yabi byaba bitishingiro? Sawa, murakoze utubazo twanjye twarura.
Delphe Rukumbuzi, sinzi niba wasubiza mu magambo make cyane ibyo byaribajwe na Joseph hanyuma na Maitre Sagihobe akaza kugira icyo abivugaho, reko imwe mu miji basubitse amatora mu mugi wa Beni muri Kivu y'Amajyaruguru akomokamo, ariko gerageza usubize mu magambo make cyane kuri ibyo Joseph yaravaje.
Uretse agace ka Yumbi muri Mayindombe ni ruhande rw'uburengerazuba rwa Kongo, ariko Ebola Beni na Butembo imaze amezi arengane. Ntekereza ko nayo yari kwiriye kuba yarateganyijwe muri ibi bintu byabaye kugira ngo bano bantu babe barateguriwe uburyo bazatora. Nakurikiye diskuri ya Perezida Kabila avuga ko batinye ko abantu bakora kuri mashine ari benshi bishobora kwanduza Ebola, nibyo wenda birashoboka, ariko mu gihe komisiyo y'amatora yari imaze imyaka ibiri itegura ibi bintu byose, nta mpamvu yari kwiriye kuba yarasize abantu barenga miliyoni na 200 mu gihe turi muri forma y'amatora azakorwa turi imwe, kandi umuntu agatambukana amajwi yatambukanye yose akaba perezida w'igihugu, ngo ufate abantu miliyoni na 200 ubashire ku ruhande bareke gutora. Njyewe ntekereza ko ibi atari byo.
Maitre Sagihobe, ibibazo byo muri za Beni dore kukomoka muri Kivu y'Amajyaruguru, izi mpungenge zabo baduhamagaye ndetse n'abaturage ubwabo bavuga ko batazibona nk'aho bahagarariwe muri aya matora, mu bivuga hiki?
Murakoze. Ibibazo biri muri Beni ni ibibazo bimaze igihe kirekire cyane, murabizi nyine komisiyo y'amatora ifata decision yo kugira ngo wenda amatora aza mu kwezi kwa gatatu, ngira ngo yatanze za motivation yari ya mbere, yari motivation a caractère sanitaire, ariyo nyine bavuga Ebola, ari n'iyindi nayo y'ingenzi ari nyine ireba security umutekano ku bakurikirana ibibazo bya Congo bya Kivu. Bazi yuko Beni imaze hafi imyaka itatu iri mu ntambara, hari ibyama bita ba ADF NALU, haraza inzamba nyine za Mayimayi z'ubwoko bwose, wenda hakaba n'izindi za groupe zikomoka muri su region. Ni ahantu udashobora kuva aha ngaha ukagenda n'amaguru kilometero imwe udakubiye n'amabandi, batakurashye, batagutemye. Ibyo ni ibibazo.
Ariko uwo mutekano muke metre no muri Kivu y'Amajyepfo urahavugwa?
Umutekano muke urahavugwa no muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ntabwo ari kimwe. Ntabwo wumva ko muri Kivu y'Amajyepfo buri cyumweru buri munsi bajya batema abantu bakica, ntabwo bibaho hose. Umutekano muke urahari, kugira ngo konsekansi nyine ni uko ejo bundi uwo baza proclama nyine perezida w'igihugu, iyo komisiyo izavuga ngo runaka niwe watowe, bizaba ikibazo cya legitimite kuri ako karere. Ariko itegeko nshinga rya Congo n'amategeko ashinzwe amatora harabivuze, bivuze yuko hari ahantu hari insecurite cyangwa se arizo bita force majeure, komisiyo elektorali ifite uburenganzira bwo kuanula izo elekisiyo aho ngaho. Izizakozwa gusa wenda bazagira abadepite babo bazabahagarikira Kinshasa, ariko domaje yuko bataza baratoye perezida w'igihugu.
Nshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye Engineer McLean yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamu mubandanye mumviza iradiyo Ijwi rya Amerika. Mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.